Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane ni nahaje ndongo y'ibiganiro vya mbere vya kuno kwezi kwa kabiri kwa 2017 muze kudutunga rero kuko ivyuma bisa nk'ibitugoye hari amajwi atari make tutaza gushobora kumviriza ariko ndababwire bimwe biza kuba bigize kino kiganiro tuzaza kubabwira ku banyagihugu bimuramvye bavuga ko badashobora kuronka amafaranga yo kwivuza ingwara ya diabete ari co gituma bariko barana meregwa nabi muri kino gihe tuza kandi kugaruka ku makuru amwamwe avugwa irya nino duhere kwishamwe muzamakungu gita habana UNICEF ryatangaje ko abana baharugwa mu mamiliyoni baba mu bihugu birimwo intureka bageramiwe no gufungura nabi kandi ko atamfashanyo ihagije baronswa kugira ngo bashobore kurokoka. UNICEF menyesha ko abantu bashika ku miliyoni 81 bugarijwe n'intambara n'ibindi bibazo kandi ko abarenga igice cabo ari abana. UNICEF ikavuga ko igice kinini c'amafaranga y'imfashanyo cagenewe abana bashika ku miliyoni 17 basanzwe baba muri Syria no mu bihugu bibanye vya Syria ari vyo Turkiya, Jordan, Liban, Iraq na Misiri. Ishamwe UNICEF rimenyesha kandi ko rizo seruka ku bana bari mu buraruko bwa Nigeria bugarijwe n'inzara. UNICEF yatangaje ko icaka ni cabana bari mu isi baba mu bihugu birimwo intambara n'izindi ntureka. Renaro yatangaje aserukira UNICEF muri Yemen akamenyesha ko abana bashika ku miliyoni 10 aribo bakeneye imfashanyo. Atangaza ko igitigiri c'abana bapfa bari munsi y'imyaka 5 ciyongeye cane mwaka uheze wa 2016. UNICEF isaba imfashanyo yo gutabara abana baharugwa mu mamiliyoni. Iyo mfashanyo ikazoba igizwe n'imfungurwa, amazi meza, ubuvuzi n'ibindi. Muri Gambia abantu baharugwa mu majana barakuye mu nyororo inyuma yaho perezida mushasha wa Gambia Adama Barrow atangarije ko abanyororo bose bapfunzwe kwera imvo za politike borekugwa. Imigwi y'abaharanira gateka kazi na muntu yagiriza Yahya Jammeh ko mu kiringo c'imyaka 22 yarongoye igihugu yahohoteye ubuzima bw'abantu akongera agakora n'ayandi mabi harimwo n'abatari bake babuzwe irengero ryabo ku ntwaro yiwe. Darbo umwe mu banye politike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Jammeh hasaba ko hoba gutanga ikigongwe. Aziz Besunda mushingwa manza akora muri Gambia amenyesha ko ico kibazo kitoroshe bivuye ko bimwe mu vyaha biba vyarakozwe n'ibigo vya leta kandi ko bamwe mu babikoze bahunze. Perezida Barrow yari yemeje gusubiramo amategeko kubijanye n'umutekano no gushinga umugwi ujeje ukuri no kurekuriranira. Umugwi yavuga ko uzokora co kimwe na apartheid muri Afrika y'Epfo. Halifa Salah umuvugizi wa perezida Barrow hamenyesha ko leta iza yatanguye igikorwa cyo gutohoza abantu babuzwe irengero ryabo ku ntwaro ya Jammeh. Tubibutse ko Yahya Jammeh yahora arongoye Gambia, ubu abarizwa muri Guinea Equatorial. Abahinga mu by'amategeko akavuga ko Yahya atakizomukurikirana bivuye ko ata amategeko mpuzamakungu canke ayo muri Gambia amukurikirana. Serukira leta z'umwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yatangaje ko leta irongowe na perezida Donald Trump wa Amerika itazokwihanganira ibitero vya misiri balistike biheruka gutegwa n'igihugu ca Iran. Ivyo Haley yabitangarije amenyesha makuru inyuma y'inama yiwe ya mbere muri ONU kuri no wa kabiri. Haley yatangaje ko batumye ko inama mu ntumbero yo gushira ahabona ivyo bazi kubijanye n'ivyo bitero vyabaye kuri no w'Imana itariki ya 29 z'uku kwezi kwa mbere. Mohamed Javad Zarif umushikiranganje wa mbere wa Iran akaba ataco yemeje kandi nta nico yahakanye kuri ivyo birego. Zarif amenyesha ko izo misile zitari ku rutonde rw'ibihano vyafatiwe Iran kandi ko ata misile ikorewe muri Iran izo kwigera itegwa ivuye muri ico gihugu. aha tukibutsa ko ibihugu vya rutura bishika kuri bitandatu vyafatiye ibihano Irani mu 2015 ingingo ibuza Irani gukora missile balistique. Perezida Trump amenyesha ko amasezerano ajanye n'ibigwanisho ruhonyanganda bihingurirwa muri Irani ataco amaze nyuma yaho yemerejwe n'inama nshingamateka ya Amerika. Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU yatangaje ko ayo masezerano yateye ibibazo bisumba ivyahahora, yamara avuga ko azogerageza uburyo bwose igihugu ca Irani cubahiriza ayo masezerano. Radijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibicenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukwumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce kuri ubwa bwo kuri internet ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu voa.com na kuri ubwa bwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Turasaba imbabazi murumva ko ari hamaje mari mumenyereye kumva mutariko murumva kwera ikibazo c'ibuhinga bw'ivyuma dufise.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Barakoze muhinga bw'ivyuma barabikemuye nongere ngire mwiriwe rero twanze tunyarukire mu ntara ya Bubanza neza na neza muri commune Mpanda. Habashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi bariko baragiranira inama y'umutekano n'abanyagihugu hamwe n'abajeje intwaro. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyemenyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyankaya nyarukiye ngahe Bubanza. Mwiriwe Evariste.
Abanyagihugu
Evariste mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Diane.
Ego abashikiranganje ni bande?
Abashikiranganje ni umutekano wo hagati mu gihugu, commissaire de police Alain Guillaume Bunyoni, wa kabiri n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwita abahoze ku rugamba Emmanuel Ntahomvukiye, hamwe n'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye.
Ibazo bimaze gushikirizwa ni vyahe?
Ibazo bimaze gushikirizwa ubwa mbere havuzwe cyane ku kibazo kijanye n'umutekano, aho abo bashikiranganje bakurakurana mu gufata amajambo basabye abanyagihugu kubumbatira amahoro n'umutekano kugira ngo ntihagire inkozi z'ikibi zisubira kuva mu ishamba cimeza rya Rukoko ziza gutega imitego kwibarabara rya Bujumbura Bubanza, hamwe n'ubusuma bw'inka bugize iminsi buhakorwa. Abanyagihugu bo basaba yuko abajejwe umutekano bokongererezwa mbere, bakavuga ko batanka gukorana nabo bajejwe umutekano mu ntumbero yo kwikingira nabo nyine umutekano ngaho mu kiyaya c'intara ya Bubanza. Inama iri kwibira rero neza na neza mu nyubako za Riseburinga muri commune Mpanda.
Ego Evariste, iri kwibera mu ntara isanzwe ivugamo n'inzara nyinshi, mbega hari ico kibazo kiragaruka ko muri iyo nama?
Icyo kibazo cy'inzara cyashikirijwe na bamwe mu bitabye iyo nama, aha novuga nk'umukenyezi yafashe ijambo arimo bajejwe intwaro ngaho muri zone Buringa, aho yashikirije yuko ibintu byabaye indanse, aha mbere akaba yanashikirije ko ubunye abana basigaye batatira base na banyina babo babaza igituma babibarutse mu gihe bugorobye bagira barare inzara. Aha rero abo bashikiranganje ko ari batatu bahumurije abanyagihugu bavuga ko inzara ihari muri kino gihe izuri inzara, bakaba babwiye abo banyagihugu b'Ububanza babajejwe intwaro canke abanyagihugu y'uko leta y'u Burundi ticaye ngo iri kwiragerageza uburyo bwose kugira ngo ibavune inzara barimo muri kino gihe, bakaba babasabye kwihangana.
Evariste, hari ama commune atandukanye mabanye abahana imbibe n'iyo ntara canke bagumura amatari bahana imbibe n'iyo ntara ya Bubanza bashobora kuba bariko barakurikirana iyo nama?
Nta hari aba mustanteri bose bo mu makomine y'intara ya Bubanza, hariho na buramatari. Ambere no kwibutsa Diane ko nejo abo bajeje intwaro bari bagize inama iba buri wa kabiri mu ntara ya Bubanza, aho icyo kibazo cy'inzara cyagarutse cyane, aho mbere banavuze yuko ubusuma bwongerekanye aho bari bakaba bari basabye yuko abanyagihugu bagerageza kwirarira kugira ngo batuze imigwi y'abasuma iri kwiravuka muri kino gihe yiba mu mazu ahambere bakaba bavuze yuko bagiye no kuvugana n'abarongoye intara zihano urubibe n'amakomine ndetse niyo ntara y'ububanza kugira ngo nabo nyine bafashane ubwo busuma bwabitwaje ibirwanisho buza busongera isi ibe buhagarara.
Hari kirafundikwa hagati y'abanyagihugu n'abajeje intwaro co kimwe n'abashitsi ministre batatu babashikiranganje batatu
gushika amaginga namira cabandanya nta kirafundikwa ico umuntu yokwita conclusion ariko no kumenyesha Diane ko muri kano kanya hari kwavugwa ikibazo ca cikigwati cakagaragara kiri hafi ishamba cimeza rya rukoko ikigwati mu minsi heze imbere y'uko umwaka urangira mu kwezi kwa 12 abahaba bose bari bakuweyo bazanwa hafi ya zone buringa aho mbere byateye induru cyane gushikaho abo bategetsi nyine bari baje kuraba abanyagihugu hanyuma babasubizayo uno munsi rero bari baje kubabwira yuko babasubije yifata kibanza kwa bantu baba ari mu ishamba cimeza rya rukoko kwejo canke igihejo babakurayo kugira ngo basubire iyo baje bava abanyagihugu bamaze gufata amajambo bashikiriza yuko bobo bavukiye ngaho mbere bakavuga ko hari n'abafise impapuro zemeza ko bafise amatongo nuko rero ibintu byifashe ntibarashita ku ijambo rya nyuma ico umuntu yokwita conclusion.
Ego Evariste urakoze cane gose mu kanya gato turaza kongera kugukenera kugira ngo tubwire ibya babanyagihugu batahukanwa bavanwa muri Congo ubandanye ukurikira iyo nkuru hagataho.
Murakoze nawe.
Abanyagihugu mu ntara ya Muramvyiri hagati mu gihugu bavuga ko ubukene babayemwe bubatuma bataronka amafaranga yo kwivuza ivyo bigatuma ingwara zimwe zibasinzikaza ariko nubwo biruko hari umugambi wa leta wo gukinga no gutegekanya kazoza ku banyagihugu maze imyaka itatu utanguye gukora mu ntumbero yo kurohereza abanyagihugu kwivuza ivyinshi turavyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Diane Ndonse.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Biganda muri komine Muramvya bavuga ko ingwara nka diabete hamwe n'izamaso zibagora kuronkera amafaranga yo kuzivuza ahani mu gihe bavuga ko bashobora gusabwa amafaranga 50,000 kandi rimwe na rimwe bikabasaba kujya kuzivuriza mu gisagara cha Bujumbura ahari abahinga mu kuvura bene izo ngwara. Uyu numwe mu banyagihugu babitwiganira
bisaba yuko nk'50,000 ba kumunyagihugu ashaka kuteyaronka kuko bise barayagwa yarakanka kubayivuza kubera ko kuntu adashobora kuyaronkera rimwe ugiye kwivuza bagusabye bacha gupfupfahariza gusa ariko yaba baronka amafaranga bishobora baza kuyivuza ari beshi cyane kubera baba bafise uburyo buke cabirekerana gutyo je kwivuza arivuze ko ndinyivuje kabiri naranye kwivuza Bujumbura banca 50,000 asibaravyuka nje Muramvya abanca 85 ariko kubera nenda yafise samize kibinyorohera ariko hari abantu beshi byagoye kare byananiye kugenda.
Ariko nubwo biruko haraheze imyaka itatu leta ishize mu ngiro umugambi wo gukinga no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu. Muri uwo mugambi ukwivuza niko kuza imbere ivyo bigasaba ko abanyagihugu biyunga mu mashirahamwe aha bagasabwa amafaranga 15,000 ku mwaka kugira ngo bashobore kuvuzanya hagati yabo nkuko ujejwe uwo mugambi wo gukinga no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu mu ntara ya Muramvya Sania Hatibu abisigura. Ariko abanyagihugu bavuga ko ayo mafaranga ari menshi bagereranije n'amikoro yabo narije ingwara ngendanwa zidakira izo bavuga ko zibabangamira cyane batazozivuzwa muri ayo mashirahamwe.
Kumwe kazoba gake uko twebwe abanyagihugu dufise ingwara nyinshi tudashobora kwivuza tushobora twirekerana nubwo ayo murari bakagupfura iyo malariya yonyine umva nta karusho kariyo cyane.
Twebwe rw'iwacu twe abanyagihugu bavuga turabona nta twikora mugabo urya 15,000 amahera menshi
ya mituweli ya bibirijike na yungvise mengino mwimu na mdeme ngira korara mwiko 15 hama wanu wakashu wafashanya kubuwe kwa ya wakubuwe wafashanya kubuwe wakulihira
nane kutaraija
nabuzi uvulki mwahira simake kukira nguwe wakubize 15 ya nimeeshi
urongo ye ishira mwejo kubuzanya bukiriro jako mine Muramvya ni mubona Ribert asaba leta koyo shiramo uburyo ikabashigikira kugira ngo bashobore kuvuzanya borohewe.
Twero twasaba ahubwo leta yuko yovyinjiramo cyane ikafasha amashirahamwe mvuko biri kwafasha abanyagihugu baduhaye intereyano izo bintu byo koroha cyane kuko turatora ko dufise ikigega gikwiye tubashobora kuvuza abanyagihugu nayo ubunya dukwesha ya intereyano y'abanyagihugu gusa.
Ariko nubwo biruko hari uwundi mugwi w'abanyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika uvuga ko atamakuru uraronka kubijanye n'uwo mugambi wo gukinga no gutegekanya kazoza. Kubw'ivyo urongo yo mugambi mu ntara ya Muramvya Sania Hatibu asaba abajeje intwaro gushira ingufu mu guhimiriza abo banyagihugu
kugira tubitahure harimo ingufu z'abajejwe intwaro kugira ngo bashobore kuza baradufasha gusigura uwo mugambi kugira ushobore gukwira hose mu bene gihugu
bimwe mu bituma abanyagihugu batitabira uwo mugambi nuko hariho abakoresha agakarata kabarimyi gasanzwe kagugwa ibihumbi bitatu ku mwaka nubwo katabafasha cyane mu bipimo byo kwa muganga tumenyeshe ko uwo mugambi w'igihugu ukorana n'amavuriro akorera mu ntara zitandukanye z'igihugu aha tukaba tutashoboye kuronka abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Muramvya kugira ngo batubwire nimba ingorane bari bafise mu kuvura abanyagihugu zizoba zironse inyishu Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse tuvengaho imuramvya dukubitire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ejo ico gihugu cashikirije abarundi barengije na 180 bahora bapfunguye mu ntara ya Kivu yumanuko kibashikiriza leta y'u Burundi umenyesha makuru y'ijuru rya Amerika Evariste Nziko banyanka yiri warakurikirana ino nkuru maze aradubwira byinshi
Abo bantu bashakirijwe leta y'u Burundi kuri uyu wa kabiri binjiranye ku rubibe rwa Kongo n'u Burundi muri zone ya Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura iri mu burengero bw'u Burundi baje baherekejwe na buramatari w'intara ya Kivu y'Ubumanuko Marcene Chishambo yabwijwe rya Amerika imigwi igize abo bantu bafatiwe ku butaka bwa Kongo bariko barabukandagira ko batabifitiye uburenganzira
ya 124 rapatrié Mais il y a 35 Burundais qui à ce stade ici en refus.
Abatashe ni jana 24 hariho 35 banse gutaha mu gihugu cyabo hari abanyarwanda 18 bifuza gutaha mu gihugu cyabo tuzovugana ibyabo n'abategetsi b'icyo gihugu kuri abo hiyongera ko abarundi 12 bazwi n'ishira hamwe HCR n'umugwi w'igihugu ujejwe impunzi muri Kongo abo barashobora kuguma muri Kongo nimba babishaka hari nabandi barundi babiri bagwari mu bitaro by'ibuvira turindiriye ko bakira kugira tubabaze ico bifuza umushikiranganji w'ubutungane bw'u Burundi umufasune Laurentine Kanyana yakiriye abo bantu yashikirije ko koko abo bantu bafatiwe mu gihugu kibanye ca Kongo bahagarizwe kuko batari bafise uburenganzira bwo kujayo nkuko bimeze no mu bindi bihugu byose
nivyo igihugu ca Republika Demokratike ya Kongo kigeje kudushikiriza abantu abo bantu buramatari Uye ntara twegeranye ya Kongo yababwiye ko ari abantu batowe irya nino mu gihugu cha Kongo badafise ibibaranga hanyuma rero murazi ko udafise ibimuranga no ngahi wacu arafatwa hanyuma agashikirizwa abajeje umutekano bikenewe no gufungwa gafungwa kuko abari umuntu atawuzi neza ivyagamije
naye ku kibazo cyo kumenya nimba abo bantu bari bagiye mu migwi yitwaje ibigwanisho mu gihugu kibanye cha Kongo nguko bamwe bavyibaza n'ivyo bagiye gutohoza nkuko bivugwa n'umushikiranganji w'ubutungane bw'u
ivyo twe ntavyo twomenya kubera yuko baba dushikirije twebwe tuzogenda umwe wese tugerageze kumutohoza ko tumenye umwidondoro wiwe aheza tubarire ngene byagenze ngene yashitse hariya ariko ibituma abantu bajya muri Kongo nkuko babariye ni byinshi baraja gusuma baraja gucingero ariho nababagiye kubera bafise utubaza kacanke kariya bahunga bagirante n'ukuvuga yuko ibituma bagenda hariya ni byinshi tuzoheza tubitohoza umwe wese tumenye icyatumye agenda aho
hantu umushikiranganji Aime Laurentine Kanyana yagize n'icyo avuze nimba abo bantu yakiriye kuri uyu wa kabiri bashikira mu munyororo nk'uwo bahoramwo mu gihugu kibanyi canke ko baca bajanwa mu ntara baturukamwo
mu gihugu cacu Burundi hari ibigo byinshi hariho iby'amaprison hariho n'ibindi bigo bisanzwe byakira abantu kuvuga yuko aho tubashikiza bituburi kigo tubashikanamo tukabakira neza bakabanza bakaruhuka bagafungura bakamererwa neza hanyuma tukababaza ibindi bikurikira bamaze kumererwa neza kuko n'abarundi turabakunda aho tubashikana hariho hariho kandi hameze neza hisoneye
yuba aho yitwa bagomba kubaza
kwa mucyanaje nitugeza kubabwira mwebwe kuko hariho abatanezerewe nuko baza bava barakumugono
abo bantu haraheze amezi 18 bapfungiye mu busho butandukanye mu ntara kivu bumanuko Marcel Chishambo arongo iyo ntara yashikirije ko bamwe mu barundi bafashwe babajijwe iyo bari bagiye nico bari bagiye gukora avuga ko bashikirije ko bari ko bararengana bagana igihugu kibanye cy'u Rwanda gusaba ubuhungiro ibujumbura Evariste Nziko banyanka ijwi rya Amerika
Urakoze Evariste Nzikobanya turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara amwe muri mu makambi yatandukanye no hagati mu gihugu cy'u Burundi mushora kutwandikira ico mwibaza kuri kino kiganiro ico mushaka ko twohindura canke tubagerera ko tubafitiye n'utuganuke harimwo ibiranga misi vy'ijuru rya Amerika nimwaturungikira ku ka email tuzoheza rero duce turaba uko utwo tuganuke tubashikira dutandukire ayavugwa mu makambi y'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ziri mu ishamwe apikulu bayizikora isirahamwe risanzwe rikora ubuki basaba kuronswa imizinga ya kizungu kuko ngo imizinga y'ikirundi 15 bafise idashobora kubaha umwimbu ukwiye Vedaste Ngabo umunyamakuru wacu akorera mu Rusenda yadutegura ino nkuru
urubyiruko rubarizwa mu ishiramwe gyoro rinzuki mu nkambi yo mu Rusenda rutangaza yuko rwahisemo kuvana amaboko mu mifuka maze rutangiza ubworozi bw'inzuki nyuma yo basangiye ubuki bufite isoko rinini muri inkambi
tugashika ngaha mu nkambi ya Rusenda twasanze ubuki atabuhari dusanga uyu mugambi w'inzuki ntabuhari ariko twebwe iyo twazananye umugambi usanzwe uhari cyane ku bantu bo amashyirahamwe y'ubuki bisanzwe bihari iwacu cyane tugeze n'oro turabyika ko timbo katakazi dusanzwe nk'ubu dufise turiko turakora ntitwoba turakora imizinga kuko ntajewe nsubiye inyuma gatonyi sokuru yaho ragira imizinga ajya imizinga isanzwe ikirundi cha ndabereka ingene twokora imizinga ijya inyene isanzwe ariko ya kijambere ntabwo turayigerako cha dukora iyo mizinga isanzwe ikirundi tujya mu ishamba turacibiti turayikora kugira ngo turabe ko tworonka ubuki kuko ngaha kwasanze atabuhari kandi ubuki nabwo murazi yuko arisanzwe ari nkenegwa cyane cyane ubuzima bw'umuntu bisanzwe bikenewe ariko ngaha dusanga nta buki buhari usanga nta mirambi hari wo korora inzuki cya turagira uwo mugambi wo kugira turabe ngene twaba turazoro
iri shiramwe ryo bavumvurika barigeze ku banyamuryango 10 n'imizinga 15 rikaba rifite intego yo kuzongera umusaruro w'ubuki muri uyu mwaka w'2017 aho bateganya bwa mbere kuzahakura mu mizinga amukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka Nyabzenda Gustave numuyobozi w'irishira mu gyoro n'izuki mu nkambi yo mu Rusenda arasaba bagira neza ko babafasha kubona imizinga kijambere ndetse n'ibikoresho bijanye n'ubworozi bw'inzuki kugira ngo bagere ku musaruro bifuza
ndumurimwe acankora nakazi k'ubuvumbi rero uburimi n'ubworozi twaravye dusanga ari ibintu bigenda bijana neza kuko iyo umuntu ari gukora kora arima n'ubwo bworozi bw'inzuki acagenda araramye ne bishobora kugenda birajyana ari kibanza zoba zizanana akaba ariko arakirabira ngaho kwa kazi rero mu bworozi bw'inzuki twagomba yuko mwe muduserukira mushobora kudufasha muka nimba rifashanye kugira nte yo kuduha umuntu yo kugira dukoresha ibiti babye bya kijambere nivyo tubona yuko twosha tuzigiranya neza tuzibona kuko ibiti batubona turiko turakoresha ni ibiti batunda kujisha bisaza n'ingoga kubera nisongorone z'umucano ariko ibiti bavya kijambere birashobora kuduha ingufu kandi biragwiza n'ubuki rero nze twagomba mwe muduserukira yuko mushobora kudufashamo kugira turabe ko twokwiyunga tuse turarunka umwimbu ukwiye icyo mbona mudufashamo mwe mubishike imbere imizinga dufite n'imizinga 15 tukaba tubona yuko tumaze kuronka ibiti bacenda dufite imizinga cyenda iri mu inzuki niyo tumaze kuronka turindire ko nko mu kwezi kw'indwi tugeza gutangura kuraba yuko hari umwimbu tugeza gukuramo kandi hariho n'ikindi tubona mwe mushobora mushika imbere mushobora kudusabira n'impunzu zo guhakura ari impunzu zikenerwa zo guhakura ubuki ariko ntazo turaronka twabaye turagira gusa kugira turabe ko twaba turaronka ubwo buryo bw'inzuki gusa
ikirangacyo cy'ubuki kigihagaze murangaye mu Rusenda
twe turiko turabugurisha kwa rijya cupa rya pirimusi tugurisha bitanu tuburose ibihumbi bitanu
kuva aho abagize iri shiramwe batangije uyu mushinga wo korora inzuki muri iyi nkambi yo mu Rusenda bakaba barasuwe n'ishiramwe rya ARD aho ryabemereye ubufasha ariko kugeza ubu amaso akaba yaraheze mu kirere bategereje igisubizo
oya gushika uno munsi nta bantu baradutera impunga ariko igihe twatangura umugambi abo mu ishyirahamwe riraba ingene ubuzima bw'inkambi bugenda gitwa ARD ryari ryatembereye ishyirahamwe ryacu ry'aborozi b'inzuki gitwa Association des Apicultures de Rusenda mukuru wayo yari yaje arashika arafotora atubwira ko agiye kudusabira inkunga mu gushika no munsi nta kintu turabona turugo rugendo yatugiriye
tubamenyeshe ko abakora uyu mwuga ukorora inzuki mu nkambi yo mu Rusenda bavuga yuko bahisemo gushira imizinga mu nkambi kubera umuriro wibasira imizinga ibiri mu mashyamba bedasenga bo ijwi rya Amerika mu Rusenda
Uni wa mwanya w'ikiganiro camagara y'abantu no munsi rero tuzakubabwira ku ngwara y'ibihara ingwara iri kwirasonga cyane abana bo hagati mu gihugu c'u Burundi ico bikoze ngo abavyeyi babo babavuza imiti y'ikirundi nk'imibirizi mu kugira ngo babavure mu kiganiro camagara y'abantu cuno munsi muganga Anita Munyana araduha ido n'iryo dogiyo ngwara mu kiyagagirana na mugenzi wacu Diane Ndonse tubatega amatwi
Huko mubyumvise uno munsi turaza kuyaga kubijanye n'ingwara y'ibihara iyo ngwara y'ibihara muducire kumayange ifata gute
Urakoze Diane ingwara y'ibihara ni ingwara itegwa n'umugera witwa virus ya varicelle zona aho iyo ngwara ituma umuntu agira ibiturika ku mubiri sinuvuga nk'ibiturika n'ibihere biza hama bigaturika hama bigatera n'umucano mwinshi ico muwamenya cyo nuko ni ingwara yandukira cane gose niho wumvaho
mbega muvuze ko ibimenyetso nyamukuru ari nk'ibi
umwana arakubwira ko amenetse umutwe ko ababara mu nda canke ko yumva umengo ntameze neza ukamengo ni ingwara ya grippe agira gwara ingwara y'ibicurane ukaguma urindiriye ariko mu nyuma ucubona utundi dutanguye kwibonekeza mu maso kuko niho hantu hambere bijya bihere byibonekeza
tukavuze ko hanini tumaze imitsi tubibona hano mu gisagara cha Bujumbura mbega no mu ntara hagati niko kuko nyene irajayo irashikaye
ingwara y'ibihara nta mu gisagara cha Bujumbura nta hehe ahantu hose hari abana kandi no kumenya ni ingwara ifata abantu bose ku myaka yose kuva kuri muto gushika ku muntu akuze
ni kuvuga igihe umuntu asanzwe ari magara make yuko bishobora kumufata inshuro zinga
oya umuntu ashobora kuba magara make kuko ari kwameza hago iyo agize une faiblesse immunitaire ivuye ku ngwara ingwara zikomeye nk'izo ngwara za
ni kuvuga iyo umubiri utacigwanira cyane ku ngwara zitandukanye
neza cyane gose na karero natanze ni kuko abantu bagenda n'umugera wa sida niko yibonekeza kuko baba bafise by'ukuri urugero ruke yago basoda bagwanira cyane cyane iyo bataba baratangura kuno imiti gupfufahaza uheze ibakomeze
iyo ngwara iravugwa hano mu Burundi
ego cyane hanini umuntu agwana n'umucano no kuvuga kururumba haje umuntu agira umuriro mwishi mu mubiri nico kintu umuntu akwiye kwitwararika kuko kenshi abantu usanga barembye bivuye ko ubwo bushuwe bw'umubiri bwo nonyi ibindi bintu mu mubiri wabo
umucano ni kuvuga uri mu ma uwo mwana bangamirwa ariko umucanwa bavuye kuri yo ngwa
neza cyane uwo mucanwa utegwa nuko bijya bihere biko biraseruka ku mubiri mujya misi 5 navuze biguma biseruka bindi bipasuka naho rero umucanwa uburi mwishi kandi umuntu agerageza uko ashoboye kose kugira awirinde ko naha abana bashobora kurembera cyane gose
ari imiti yo kuvura ibihara
ni kuvuga hanini ya umuntu yitwareka ku isuku y'umubiri ukoza neza n'isabuni ikingira yuko umwana ashobora kwandura imicafu isabuni ya tor agahanagura ibyo bihere ukoresheje imiti y'ibikomere ukamuhanagura kugira bigume bisukuye nibihave bijamo iyindi migera ngo have hazamo izindi ngwara zishobora kumusinzikaza kurushirizaho
nabajije nti hariho imiti yo kuvura ibihara wetse iryo suku umuntu agira
oya nta miti ukuvura kuko nivyara abantu bavuga ngo barabaha imiti kaze nko antibiotic ariko sivyo na gatoya gumusuza mu mwana ukamuba hafi ukagumucungana n'ukururumba kwiwe ntagira umucanwa urengeje ngo bihave byo nona ubwo nkubwiye kuko murazi ko umucanwa bufise inkurikizi ku bwonko
aha makuru avuga yuko abanyagihugu hagati mu gihugu mu ntara zitandukanye yuko bakoresha imiti y'ikirundi mwimwe ngo ushobora kuvura ivyo bihara ivyo vyo mwebwe nka muganga muvuga kwiki
urumva abakera bavuga ngo barafata bagaca ibibabi by'umubirizi hama bakanyukura umubiri bakoresheje ayo mababi kandi ukabona umwana aragize mitende ariko no kumenya mu bisanzwe yuko inyuma y'imisi 5 6 iyo byaheze kumeneka bica vyuma ningogana ningoga kandi kenshi inyuma y'indwi zitatu hoho nta nikintu ushobora kwibaza kuri uwo mwana ibyo ndabivuga kubana kuko munsi y'imyaka 14 baba bakibigwara kandi ugasanga birarenganye kuri bo aragira iyo ndwi yose ashuha ngoma kuyagaza umuntu kandi n'ikindi umutumu nashobora kumuha umuti ukurinda ko yagaza iyo byabaye byinshi kuko birajyana cyane gose
uwo utangwa na muganga
ego muganga arashobora kuwandika cyane gose kuko babikenewe
abo bakoresha iyo miti y'ikirundi naho bobo gute hariho bashobora gukoresha
urumva ko bigoye barapfa kubikoresha ariko mu bisanzwe ntibirekuwe ni byiza yuko umwana bamutwara kwa muganga bakaraba cyane cyane ko araho biza hafi ya amaso bikaba bikeneye ko umuganga abisuzuma kugira ntibave bimusindikariza cyane gose amaso yiwe
abako rero barakoze cyane gose Diane Ndonse na muganga Anita Munyana mwumvise ko kizira kikaziriza kuvura abo bana bagwaye bihara n'imiti y'ikirundi nkuko biriko birakogwa mu ntara zigize igihugu c'u Burundi zitandukanye mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu tuzosubije ngo aho twatanguriye